Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Ubu ni ikiganiro muri Isanga, tuzaza kuvuga ku biganiro bihuza Abarundi. Ikaze mwese mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze mwese kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika. Ibiganiro bihuza abanyepolitiki batavuga rumwe na leta y'u Burundi byatangiye kuri uyu wa mbere yarusha muri Tanzania. Umuhuza Benjamin Mkapa yabashyize mu bice bibiri, igice kimwe kigizwe n'ababa mu Burundi, ikindi gice kigizwe n'abatavuga rumwe na leta bahunze igihugu. Umurwi w'abahunze niwo umuhuza yatangiye abanana nawo kuri uyu wa mbere. Turaza rero kubaha umwanya namwe mutubwire icyo mwumva mwatangaho nk'ubutumwa ku bantu bahagarariye abandi muri ibyo biganiro bihuza Abarundi. Telefoni yacu muduhamagaraho ni 202 441 3031. Ubu rero abatavuga rumwe na leta bahunze u Burundi nk'uko nabivuze nibo barimo kubonana n'umuhuza Benjamin Mkapa wahoze ari perezida wa Tanzania. Ibiganiro bikaba birimo kubera mu muhezo. Batwemereye ko bari butugire icyo badutangariza nibasohoka. Hagati hari ko turi kumwe ku murongo wa telefone n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru urarusha akurikiranira hafi ibyo biganiro. Reka tumubaze aho ibiganiro bigeze. Claver wiriwe
yo neza jeni
ye ibi biganiro by'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bigeze he?
Ibiganiro by'abatavuga rumwe na leta nk'uko wabivuze byatanguye mu gatondo kuri no wa mbere tariki 16, n'ibiganiro by'umunsi umwe. N'umunsi rero umuhuza Matati y'Abarundi Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania akaba yatumiye abatavuga rumwe na leta gusa, tukavuga ko ubwa mbere yari yatumiye abatavuga rumwe na leta baba hanze y'u Burundi, ariko mu nyuma haja kongegwamo abatavuga rumwe na leta bari no mu gihugu hagati. Rero muri kino gihe umuhuza akaba yabagabuyemo imice kubiri nk'uko wabivuze. Umuce wa mbere mbere watwaye mu mwanya munini ni umuce w'abanyepolitiki bahunze igihugu bari hanze mu bihugu bitandukanye cyane byinshi bya Buraya. Nibo rero babonanye kuva saa 5 z'agatondo mu masaha yo muri Tanzania, ubu tukaba tugeze ku isaha 10 z'umugoroba. Baracari kumwe nawe n'ubu gushika igitaha.
Twizere ko tuza kubabona bakagira icyo badutangariza. None se watubwira nk'abo mwavuganye ubutumwa bashyikirije umuhuza?
Ego cyane, nk'uko igihe turaja kubabona kuko mu kanya ndabona bahava basohoka, kuko umugwi ugeze n'abatavuga rumwe na leta bari mu gihugu hagati. Ndabona begereje ku muryango rero yose mu kanya birashoboka ko bashobora kuba bagira binjire. Nk'uko bivuze rero kuko warubajije hari abo twashoboye kuvugana, twavuganye n'abanyepolitike bari mu Burundi batavuga rumwe na leta. Abo ni ukubisa ko ari imigambwe hafi 10, harimo Jacques Bigirimana atwara umugambwe FNL wemewe n'amategeko, harimo ba Jean de Dieu Mutabazi atwara umugambwe Radebu, harimo Gashatsi atwara umugambwe Iprono turuka n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu, harimo Frodebu Nyakuri, hakaba rero na Sawanya Frodebu. Abo bose twavuganye ariko bose ntibahuze ubutumwa na Jacques Bigirimana cyo kimwe na Jean de Dieu Mutabazi Kirundi hamwe na Gashati Abel wo muri Tona no mu mugambwe sahwanya fode bunyakuri abo baravuza kutumwa ko baje gushimira umuhoza w'abarundi uko majambo yashikirije mu kwezi kw'12 biheze ibijumbura aho umuhoza yavuga yuko ikiringo cha gatatu cy'umukuri gihugu kitakiri ikibazo akaza ko inzego zihari zose zagiyeho hakurikijwe amategeko. Aba bagabo bose rero bavuga ko baje kubwira umuhoza yuko babishimye kandi ko banamuzaniye n'ubutumwa bw'uko ngo yosaba abanyepolitiki bandi ataraba kugira ngo baje hamwe ngo batahuke mu Burundi mu nyuma ngo hazotahuke impunzi hanyuma ngo ibiganiro bize yarusha bijye kubera mu Burundi hanyuma ngo bitegurire amatora y'umwaka w'2020 atakindi kintu kije kujamwo ariko ngo baranashimike yuko ibyirwa shingiro rihinduka bakanasaba mbere ko hojaho ngo icegera cy'umuko nako umushikiranganji wa mbere hakavaho ibyegera bibiri by'umukuru w'igihugu ibyo rero ejo nibiratandukanye n'ibyo umugambwe sahwanya Prodebu utwagwa na Frederic Lambyimbira ariko we yahunze Burundi kuba twashoboye kuvugana n'icegera ciwe ariyo Nsengenda ku mana aho yamirira kure ibyo byose abagabo batatu bamaze kuvuga akavuga ko ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ariyo nkwezi y'amarere mu majambo yiwe avuga ko ari uwo muzi akaba n'intandaro ngo y'amabi yose ari mu gihugu ko rero batarota babiheba akavuga ko impunzi bidashobora kwemera cyangwa banatabe ko dutahuka vuba kuko kubwiwe ngo hari n'abariko barahunga muri kino gihe yatanze karore ko hari umunyepolitike umushikiranganji yaheruka kwitwa mu Burundi ku kibazo cyo guhinduza ibyo ashingira avuga ko we avuga ati ntibahirahire ngo banakure ko kuko ngo inama nshinga amateka yarabyanse hari mwaka w'2013 mu mpera akana no kuvuga ko muri make we watandukanije n'iby'abandi ba mbere bavuze.
None hari ikintu se cyari cyamenyekana nko mu bijyanye n'ibyo umuhuza yaba ari masaba abo batavuga rumwe na leta y'u Burundi hari icyo wari wamenya?
Twagerageje kuvugana na bamwe bariyo mu buhinga butandukanye cyane cyane bamwe muri bo batashimye ko tubavuga amazina imbere y'uko ibijyanira bihera batubwiye ko umuhuza yamaze kubabwira bimwe mu byo bwira nk'urupapuro icyo bita urupapuro rw'inzira ahantu kumenyesha yuko abambere bantu bakiri kumwe ari nka Leonardo Nyangoma twari umugambi CNDD ari Sanza Mukunda Wade Matias Abatabose witwa Ntidendereza Joseph n'abandi abo rero ngo yoba yamaze kubabwira mbere tuyoba kuko amakuru dufite nayo kwizera avuga ko ngo yamaze kubabwira urutonde rw'ibibazo 8 muhuza ngo yamaze kubona ko ariyo ntandaro ya dose ibibazo 8 birimwo ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu birimwo kugarukana umutekano mu gihugu birimwo kubahiriza ibyirwa shingiro n'amasezerano ya Arusha birimwo ibyerekeye iby'ubutunzi birimwo ikibazo cy'impunzi birimwo ibyerekeye kugarukana ngo umwuka mwiza wa politike icyo yise climasa politike harimwo kandi n'ibyerekeye ukubahiriza agateka ka zina muntu hamwe n'ubwigenge bwo gushikiriza ibyemiro akaba rero umuhuza yabwiye abanyapolitiki bamaze kubonana yuko ngo ibyo ari byo amaze kubona ko ari byo ntandaro ari byo bishobora kugira repiriye bishobora kugira inkingi y'ibijyaniro bishobora gutumwa ko buba cyane.
None se uko wababonye wowe abo baje basa nkaho bahagarariye abandi mu migambwe baje kubonana n'umuhuza wabonaga abari abaturutse mu gihugu n'abahunze bakorana gute uyo bahuriye hanze ubona umwe ukomeza ute?
Bakorana neza cyane baraganira baratwenga nko mu gatondo igihe cy'isaha 3 n'igice za hano ya Arusha muri Tanzania bose bariko barafata ibibaranga le badge hamwe n'amakreditation impapuro zibemerera kwinjira mu cyumba cy'amanama wabona bose bahurira ku mezi imwe umwe wese akandika yuzuza igipapuro amazina yiwe ukabona kugena mugenzi we twabonye nk'aba Jean de Dieu Mutabazi na ba Jacques Bigirimana baganira neza na ba Ronaldo Nyangoma kabonye batwenga bahuye na ba Matias Basabose twabonye babanze kunyumvira ubona ariko araganira neza na ba Ntigendereza ukabona yuko bariko baganira batana batwenga mbere mu nyuma niho twavuye kuvuga na Jacques Bigirimana aca tubwira ati igikibudo twegeye mu Burundi nuko abanyepolitike twicara hamwe tukavugana ukuri mu rurimi rw'iwacu mu migenzo y'iwacu tutarinze kuronka uwundi muntu yegusunika uyo akavuga ati hamwe abanyepolitike bose bokwicara ibiganiro bakaja hamwe bakavugana kumbure ngo umuti waboneka kuko we avuga ko habuze ikiyago cisanzuye muri make.
Uko wabibonaga wowe wasangaga icyo kiyago gishobora kuzaboneka?
Yego cyane turiko turabaraba twabona ikirago gishobora kumbure kizoboneka rero tugenda ku mana ya dewa ya karori yuko mu mwaka w'igihumbi kimwe ahegereje kubaho amasezerano y'Arusha yabonetse mu mwaka w'ibihumbi bibiri wari umuhuza Nelson Mandela ngo yigeze kuja arabahamagara rimwe na rimwe agahamagara abari ku butegetsi icyo gihe n'ababurwanya bagahurira ahantu ngo bagashobora kumara nk'igice cy'umunsi cyangwa umunsi wose ata undi muntu ari kumwe nabo aribo bari kubariganira gusa basangira agacupa basangira udufungurwa ibyo ngo bikaba byanatumye bubahukana ngo iyo basohotse mbere basohoka banasohora inzandiko zo guhumuriza Abarundi zo hosha ubwicanyi hirya no hino bakavuga bati n'ubu byokunda ariko bityo icyo baguma bagaruka ko nicyerekeye abanyepolitike bahunze Burundi batari bake bakikaze bino biganiro bari bahawe ubutumire ngo twabibone ku rutonde barenga cumi cyane cyane bari ahanini mu runganitse na rede rwiyemeje ku ruta guverinoma na leta rukorera hanze muri abo harimo nk'aba Gervais Fikiri bigeze kuce byacaka bice mukuru w'igihugu abyo nabyo hanyuma yari mukuru n'amashinga amateka Leondas Hategimana yari umuvugizi w'umukuru w'igihugu n'abandi bavuga yuko batitabye buno butumire kuko ngo banegura ibyo muhoza yashikirije.
Mu kanya turimo kugerageza gushaka umwe muri abo ngabo batitabye ubutumire ubwo nitumubona mu kanya turamuha umwanya nawe agire icyo avuga muri iki kiganiro. Nagira ngo noneho ubwo mbe ngushimiye kuri aka kanya uduhaye Claver Niyonkuru ugende uturebere niba abo izo ntumwa z'u Burundi zaba zamaze kurangiza kubonana n'umuhuza hanyuma turebe ko twavugana na bamwe muri bo. Urakoze cyane.
Murakoze namwe Jenny.
Dadijwe rya Amerika muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 aho ni mu Burundi, naho mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Turi mu kiganiro muri isanga aho tuvuga ku biganiro bihuza Abarundi. Mukanya rero twavuganaga na mugenzi wacu Claver Niyonkuru uri Arusha muri Tanzania watubwiraga aho ibiganiro bigeze. Abahagarariye abandi bari mu mishyikirano n'umuhuza wahoze ari perezida wa Tanzania Benjamin Mkapa. Ibiganiro byabereye mu muhezo ariko biracyakomeza. Turamenya rero neza igihe bari burangirize kugira ngo tuze kuha umwanya bamwe muri bo batubwire icyo bagezeho cyangwa se n'ubutumwa umuhuza yabahaye. Ariko reka noneho njye ku murongo wa telefone mbanze nakire umwe mu bakunzi b'Ijwi rya Amerika mbere y'uko mpijambo umwe mu batitabiriye ibiganiro hanyuma agire nawe icyo atubwira. Arikade uranyumva?
Ndakumva cyane mukanya.
Yee, ikaze ku ijwi rya Amerika. Igitekerezo cyawe wowe kuri ibiganiro.
Ego, bwa mbere na mbere mbanje kubashimira Radio Ijwi rya Amerika mwaduhaye akanya kugira ngo tugire natwe icyo dushikirije. Mbese babyumve Abarundi bakora dukurikirana mbese n'abanyamahanga. Hanyuma kubyerekeye ibiganiro biko biraba ngaho Tanzania, ubwa mbere na mbere mbanje gushimira cyane abanyepolitiki b'Abarundi bigoye bagashikayo. Nubwo bitari byoroshe cyane kuko urabye ukungene umuhuza Benjamin Mkapa yatumiye, biragaragara yuko harimo gutandukanya aba n'abandi, na cyane cyane ari ikibazo cyega Abarundi bose. Kandi na cyane cyane ubona yuko mu Burundi ibintu bitariko bigenda neza cyane kubera ivururu zahitiye hano mu gihugu cy'u Burundi. Biragaragara yuko koko ikibazo cy'Abarundi kizohera ari uko Abarundi bicaranye bakaganira bafite umutima wo kubaka igihugu cyabo. Rero nashaka gusaba cyane umuhuza uko yagerageje guhamagara abamwe n'abandi agire ingufu cyane no guhamagara nabo atashoboye guhamagara, nabo aze abashyire hamwe na Leta y'u Burundi. Ibyo akona kamu ka mbere maze gutera abo bo muri opozisiyo cyane cyane urabona yuko hariho imigambwe imwe yagira kumigwa. Turiko turaraba mu gihugu cy'u Burundi yari ku rubuga, ariko uyu munsi umenga ntikivugwa. Turakeneye ko nayo tuyumva yitabira ibiganiro.
Iyo ni nk'iyi
Mkapa nk'akarorero, ntanze nk'akarorero, murumva ko haguma hasubirwamo Sodebu, haguma havuga za IPD, ariko nk'umugambwe MSC kandi muzi yuko waserutse cyane mu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu. Tumva atanahamwe yigeze atumirwa, kandi ari umugambwe waboneka ko uzananye ingufu nyinshi, na cyane cyane uhereye mu 2010 abona ko ari umugambi wakundwa cyane n'ugwaruka, kuko imigabo n'imigambi yawo ugwaruka rwarayitabira cyane. Kandi ndibuka hariho n'umu waserukira ishyirahamwe ryigenga Fokode, niwe akunda gukasa imigambwe ishyira imigambi imbere y'abajeune. Yarakunda cyane gushyiramo imbere umugambi wa MSC kuko yarakunda kugira amasondaje akabona imigambwe ishyira imbere imigambi y'igwaruka. Rero uri kuraraba rero uyu mugambwe niwe ntangiye ko akarorero. Rero hariho n'iyindi nyinshi nyarishatse rero gusaba yuko nawo woseruka tukumva ibyawo, kuko mwarumvise yuko niwo userukire wo mugambwe asa n'uwaturatujwe cyane, tutakimwumva no ku maradiyo, tutazi niyo yagiye, ntituzi ko akiriho n'uko yapfuye. Kongera nkasaba rero Leta y'u Burundi kureka kudadaza cyane, ireke gukumira aba n'abandi, kuko ikibazo cy'u Burundi ntikizotorwa ariko haraba ikumirana. Hanyuma nkasaba nabo oye bashitse iyo Arusha kugira umutima wo gukunda igihugu, atari wa mutima wo gushaka guserukira inyungu zabo n'ibyicaro byabo. Bagira umutima wo gukunda igihugu, barabaha igihugu kigeze, barabe inzara igira yice Abarundi benshi bariko barahunga kubera inzara. Ibyo rero tukabisaba dushimitse cyane, nka twebwe Abarundi twemeye kuguma mu gihugu, tubona ibihanze igihugu cyane, ko ikintu cya mbere kiza imbere ari inzara. Nubwo umutekano atari wose ijyana kwijyana, ariko icyo nicyo cya mbere. Rero tugasaba yuko bogira umutima wo gukunda igihugu, mbese bakanavugana bimwe atari byo guhishanya, bakanasaba yuko nabo bose batashuye gutumirwa baze mu biganiro kuko niho hazotorwa inyishu y'umuti wo gukiza igihugu cy'u Burundi.
Yewe ndagushimiye cyane rwose Arcade kuri ibi bitekerezo byawe. Hari rero abatumiwe nyine nk'uko mubivuga, hari hari abatumiwe babita babutumire, hari n'abatumiwe ntibajyayo nk'umugambwe CDP uri mu Runani Senarede, perezida wa umugambwe turi kumwe bwana niyo nkuru Aniset, nagira ngo nawe atubwire aduhe umucyo ku bitekerezo byabo nk'ikintu cyatumye ahanini batitabira ubwo butumire. Bwana Aniseti, muranyumva?
Yego, ndakumva.
Ni ikaze ku ijwi rya Amerika. Umwaka mwiza kandi.
Umwaka mwiza twese, murakoze cyane.
Turimo turavuga rero ko nta kintu gishoboka kugerwaho hatabaye ibiganiro bihuza Abarundi kandi bakabwizanya ukuri. None mwe mwabonye ubutumire bw'umuhuza w'Abarundi Benjamin Mkapa ariko ntimwabwitabira, abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bashyikirije ibyiyumviro byabo babigeza ku muhuza, mwe mukaba rero mwaranze kwitabira ubwo butumire. Ibyo mwifuza azabimenya te? Mubona ikibazo kizabonerwa umuti gute mutagiye mu biganiro?
Urakoze cyane kuri ico kibazo. Nagomba kubanza guhumuriza uyu munywanyi wa BBC yaraje kuvuga yuko umukuru
w'ijwi rya Amerika.
W'ijwi rya Amerika, murakoze cyane. Ni henze.
Mugomba kuba mwari maze kuganira na BBC hari.
Yego, nuko nari nabaganiye na BBC. Nuko nagomba kumuhumuriza ndamubwira yuko umukuru w'umugambwe MSD Alexis Nduwije ari muzima, ntiyagiye gusubira kwibaza ngo hari ico yaba yarabaye, kuko umugambwe uri mu migambwe iri muri Runani kwa sinarede giteka. Icatumye rero tutitaba ubwo butumire nari nakivuze muri iyi minsi ahagene ku ijwi rya Amerika, nuko umuhuza Benjamin Mkapa yafashe ingendo yo gushigikira intwaro y'u Bujumbura ku itariki 9 z'ukwa 12. Yaravuze neza yuko abatemera ikiringo cha gatatu cha Nkurunziza, abatemera ingendo Nkurunziza yafashe guhonyanga amabwirizwa n'amategeko y'u Burundi, bose yavuze yuko badakomeye mu mutwe. Bikaca byerekana yuko yamaze gushigikira neza Nkurunziza, kandi atacumva n'ikibazo cyo bita ingorane, atacumva n'ingorane dufitaniye niyo ntwari y'u Bujumbura, kuko yagiyeho ihonyanza amabwirizwa agenga igihugu cy'u Burundi. Imaze kuyahonyanga rero tube tukavuga tuti imbere yuko ibintu bisubira mu buryo bisubira kugenda neza, reka dusubire tuvugane niyo ntwari y'u Bujumbura, tuharire ingene igihugu cyosubira igatwagwa neza, ingene cyo twagwa hadasubiye guhonyanga amabwirizwa n'amategeko agenga u Burundi. Mkapa rero ntabyumva, kuko agira ati Nkurunziza ni umuperezida yagiyeho yitoreye n'abanyagihugu akurikije amategeko, akongera akavuga ati nimuze muje mu matora y'2020, kandi azi yuko imbonerakure ziracari kuri iyo mu misozi, impunzi zirenga 1,500 ziracari mu mahanga, abanyepolitike turacari mu mahanga. Ibyo byose rero atabanje kudufasha kubitorera umuntu akavuga ngo nimuze mwiruka muje mu matora ngaha, ni ukuvuga yuko atari kuradufasha gutora ikibazo. Tumaze kubona rero ko ahengamye, twaciye tuvuga tuti uyu muntu yamaze guhengamira intwaro y'u Bujumbura, akongera akavuga yuko abatayumva bose badakomeye mu mutwe, tubona yuko yarengeje urugero. Duca tuvuga tuti ntituramukuye ko icyizere, dusabye yuko amakungu akarere ko muri Afrika y'ubuseruko, Union Africaine, urwego mpuzamakungu ni byosubira bikaja hamwe bakaturundirira uwundi muhuza adahengamye, yumva kandi ikibazo cy'u Burundi, acumva neza yudufasha gutora umuti w'ayo matati.
None se bwana niyo nkuru ntabaciye mu ijambo, murumva muzajya mu biganiro ari uko habonetse undi muhuza?
Twebwe uko tubibona twoja mu biganiro habonetse ubundi muhuza, kuko uravye umuhuza ahari amaze gufata ingingo yo gushigikira umwe mu baganira ikindi gice cy'abaganira cyuci wacu kiba kije kuganira n'abantu babiri bavuga rumwe intware bujumbura nuwo muhuza bose ubu basigaye bavuga rumwe ni kuvuga yuko tutabona iyo pfumwe va hagati umuntu aje guhi impigi no guhi nguvu nkuru nziza agapfumwe va hagati tukapfuma tuganira na nkuru nziza wenge na tawundi umuntu aje kumuha impigi ari yitwa ngo ari hagati yacu nuko tubibona akamo twaterera imigambwe ihurikiye mu runani sinari de giteka twebwe twagomba kubashimira cyane yuko abatwara iyo migambwe bitavye ako kamo kuko titaba umuhuza Benjamin Mkapa kandi twarabonye yuko amaze kubona ko abantu yatumiye bari mu runani sinare de giteka batagiye batanguye kuvuga yuko batazogenda yaciye yikora kuri kuri secretariat general ya SSC ko no yivuga mu kirundi itwagwa na Fumukeko hanyuma aca nawe atumira babandi Mkapari yari yabonye nabo ibujumbura agitumira yavuga ati jewe ngomba kubonana n'abanyepolitike bari hanze ntashoboye kubona igihe nari ibujumbura none ubu umuravye aho yo ahari sindahari mugabo mugabo bagenda bazi musanga 90% yabicaye yarusha uno munsi arabo Mkapari yabonye ibujumbura no kuvuga yuko babatwaye gusa kugira ngo ntaje kwicara mu ahantu hari gusa
oya hari abaturutse hanze harimo abavuye mu Burundi ariko hari nabaturutse hanze
abaturutse hanze ni bake baje bava mu runani sinare de giteka no kubwira yuko atari benshi bashika nka batatu imigambwe yavuye muri sinare de giteka iri Arusha ntirenga itatu abantu baje bose bavuye mu runani sinare de giteka ntibarenga batanu no kuvuga yuko uravye dufashe ku biharuro mvuze nko kwijana abavuye mu runani sinare de giteka baje ntibarenga 10% no kuvuga ko batashoboye kwitaba kandi jewe nk'umunyabanga shingwa biko kwa sinare de giteka nagomba gushimira imigambwe yose yo muri sinare de giteka ititavye ivyo sinibiganiro mbere ngo nukuja kubabwira ivyo yakuye Burundi gihe yajayo mu kwezi kwa 12 hanyuma ubu rero sinzi ivyo ariko aravuga guko abo yagomba kubibwira ntibagiye yaciye yongera azana abo yari yarabwiye abo yari yarabonye Burundi yongera arabazana kubabwira ibindi bahurira Arusha ntituzi rero uko biriko birazunguruka niyo bitera bijya
ntabwo mwabimenya nyine rwose bwana niyo nkuru mutahari niyo mpamvu yenda mwashoboraga kujyayo kugira ngo ikibazo kibashe kugira kuzabonerwa umuti muravuga muti Mkapa yafashe uruhande muravuga ko yafashe uruhande rwa perezida Nkurunziza muravuga ko bwana Mkapa yafashe uruhande rwa perezida Nkurunziza ariko noneho intwaro ngo ikaba yaragiyeho imaze guhonyanga amabwiriza n'amategeko agenga Burundi ariko ikigaragara nuko ubutegetsi buriho kandi bwaratowe none niba amashyaka arebera inyungu z'abanyagihugu ni gute mutarenga kuri ibyo ngibyo ngo mufashe intwaro iriho mwabonye ko hari ingaruka nyinshi zabaye bikurikije ibibazo byabaye mu Burundi habaye ibibazo bikomeye birimo n'ubukene ubu bwugarije abantu bakomeza guha abantu barakomeza gutakamba kuki mutafasha ubutegetsi buriho kugira ngo bubashe gukemura ibyo bibazo noneho mwige ikibazo kizakurikira cy'amatora ataha
twebwe ntitwagomba kuja gufashanya niyo ntwaro ihari kuko abantu bamaze gupfa ni benshi bazira iyo ntwaro nyine abantu bamaze kwangara barenga 500 abantu bamaze bari mu busho butandukanye abantu bamwe bakura mu mazu imisi yose ni ibintu byinshi biteye isoni biriko birakorwa muri ubwo butegetsi tutagomba kubafasha kubikora twagomba ko tuvugana mu mugabo tukavugana hagati yacu hari umuntu atwumviriza kandi w'umushinga ntaye mu kirundi niko no bivuga azikumviriza impande zose twabivuze kuva kera iyaba iyo ntware ya nkuru nziza yatwumvira ubwo bukene ntibuba buhari ubwo bwicaye ntibuba buhari izi mpunzi zirenga 500 ziri hanze ntiziba zihari ubu Burundi buba burimo amahoro kuko kutwumviriza gusa kugira ngo ntatoragure uriya anujya nk'ubu sinzi umukanya uyu munywanya avuze ati kubera iki MSD batayitumiye nta butumire yaronse kubera iki babakuramwo nta ubizi je utumiye nayo nta buronse mugabo sinitavye ubwo turabona yuko intwaro ya nkuru nziza niyo iri kwiratumira ubushaka uwidashaka ikamureka ibi byose bo bireka bakavuga bati dukeneye amahoro umuntu wese ico kibazo c'u Burundi cega kandi avuga ati noza ninyishu naze duhurire Arusha canke duhurire ahandi hanyuma dutegure neza ingene igucu twagwa ubu bukene tubusezere ubwicanyi tubusezere impunzi zahunze zitahuke byose tubifashanye twebwe twamye tuvuga iminsi yose tugomba gufashanya kugira ngo Burundi buronke amahoro mugabo iyo ntware nkunzi ubwo bwiyuti nimuze dufashanye bacha bagira nguje kubatera kubiti byabo ibyo biti byabo nibabigumye bahe abarundi amahoro natwe tuze dufashanye kugarura amahoro mugabo twamaze kumvikana ingene ibyo gucotwagwa n'ingene nayo matora yoba n'ingene ibintu byose byoja mu buryo nibyo twebwe dusaba nitwigeze tuvuga yuko tagomba kuganira nuno munsi tuvuze tuti uwo muhuza ahengamye inyambaro kumuhenga mu rwacanke kumuvyura canke bakaduha uwundi ku bintu twumvikanye tuzoza tuganira ingenzi igihugu gitwagwa hahubwo abantu batwara nibo bari kubarica igihugu batagomba kuganira nabo batavuga rumwe
ndeka twibutsa batwumva ko hi ari radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga aho tuvuga ku biganiro bihuza abarundi uturi kumwe na Bwana Anicet Niyonkuru n'umunyamabanga nshingwa bikorwa wa Senared Giriteka akaba ari president w'ishyaka CDP atitabye ubutumire bw'umuhuza Arusha muri Tanzania. Nagira ngo rero tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'ijwi rya America twakire Janvier uranyumva?
Ndabumva.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Sa?
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Je woni ikimbo igitekerezo cy'umviro. Ikintu novuga cyambere nuko twabiganira uzikwiko birabere Arusha. Kuko abateza kubijamwa atari warikora bijamwa wenyene umuhuza igihe bahirukiye Arusha mu biganiro nyene bari separatu zeje bakwategura yabati abateza kuja mu biganiro bateza kuja imbere nabantu bacafite bagirizwa una bajya bagiye bagira uhara mu ntambara mu byabaye niwe yatumiye kirwa ari kadindiza ibivugira ngo be birahera perezida nguriza abava ku butegetsi bwo biganiro by'ikuru cyateza uko gubunye nuko amatohoza yateza kuja ahabona byamaze gushikwa ko yateza ahabona aho atacu bazizo baje mu biganiro bakenewe nkeneye n'amakunga akeneye asaba yo yateza kuja ahabona gutyo twabamenye kaje mu biganiro rero no kudindiza ibintu kugira ngo iminsi birahera kiza muze watwara abantu bari kwapfa n'ubukene ikino kina no va ubukene singorani ni jemezo ko atamato yigezaba ba demir bis amato yigezaba uko abateze kujya ku matora atabikitura se bari kwitoza ibindi bisaba rero ko muhuza ahindugwa n'ani ke munyamabanga mukuru wa ONU yamwerekaye ko uwunye ngo muhuza wacu atariwe atagashoboye kwamaze guhengama namusaba rero ko bishoboka yo twumuhindura maje aho umuntu ashoboye gukora ibisabwa n'amakungu na bisaba
waramwandikiye Janvier uravuga ko wandikiye umuhuza uko wandikiye umunyamabanga mukuru wawe uri mu ishyaka nawe se uri umuyobozi w'ishyaka
oya nge ndagubenda batazibuka neza kuva matora 2010 ategurwa navuze ko nkere kwitoza mu kibazo cy'umukuru w'igihugu kubera atatu nagirizo kandi ariko sizo nerekana munywa ngo nyamamanga mukuru wa iraje aranshikira ngo iki ni gihe cy'ubusano cyo gutezi imbere mugo ukuri kujabona haje inzira kase zagirize nize kuzimanya na n'inamba cyo tacu nagirizwa gena bya mayo gusano gutezi imbere uba izo zinyi n'isukuri jewe mugabo kubona nibyo muhuza wonyene yivugiye abirenga ko agira no contraire yushana cyo yavuze uba ko atagashoboye cyangwa ko ahindurwa rero karundi wundashoboye hama bakene nakaje ndi imbere mu biganiro kuko atacu nagitugambe kandi kwera eje narundi mayo gusano
Ye ndumva inzira ikiri ndende rero niba mutegereze ko muzategereza ko undi muhuza aza ubanza bizafata igihe. Ye ndumva
none amatoze yagiye abona ngo tubone abatacu bagirize. Ibiganiro rero.
Ibiganiro nti
by'ukuri ntabira kuko amatohoza ntarako ngo tubone resinotes.
None se ubwo hazakorwa amatoho wowe urashaka ko hakorwa amatohoza hanyuma bikazafata indi myaka n'imyaka ibibazo muzabikemura mute
mureye kudindiza rero amunza sezer imaze imyaka irikora twarayeretse n'izo tuzi narayeretse kaje ntezo ko baro pitu yo ite twatatu nagizo kane je sizo amerikana niba bishira habona tuje mu biganiye rero ko ngira mitsu baranzi pesa ngundi zaranze n'umwe ko kese na mwana n'akambe kaza ku ku ngitarizyo kandi sikiza mukandi bujumbu kuko ndiagrizik ndi mukuri kenda hanze namande mu leta rano muze amakungu y'otrangare
yagrizik none janvier wowe wiyamamazaga washatse ko umukuru w'igihugu ku giti cyawe cyangwa uri mwishyaka
oya ino muze ndo ko cyitwa kushinga umugambo gusa n'ubwo biteze imbere bitwa PDP
Okay.
Ukurinda ko ndawushinga. Ukurinda ko ndawushinga nsaba kuri kuje habona. Aho bafite ibyo bagizwa none kwigenwa nabo. Baje iruhande n'igenwa n'abantu atacyo bagizwa. Amanje n'isinzo nerekana
ngiye. Ye urakoze Janvier reka twakire nabandi Kasima turi kumwe.
Yego mbe.
Ye
niwe neza
ejeni. Wiri urakomeye. Igitekerezo cyawe. Cyangwa ikibazo waba ufitiye bwana Anise niyo nkuru arahari kuri telefone.
Yego menagera muwanze mu mpere mwiriwe uwo munyakubahwa.
Narakumva.
Yego nagera mbaye nkawe mbanze nshimire imigambwe iri muri Sonarede ititabye ubutumire bw'umuhuza.
Kubera icyo yishimira.
Igituma ndayishimiye ni kubera ko umuhuza yaramaze kwerekana aha hagaze umuhuza mu gihe amaze kuvuga yuko abafisi ico bagirizwa na leta ihari mu Burundi batoza mu biganiro sinzi ko uwoja kuraba bagira tumiye uno munsi ucusanga ari babandi bari muri leta nka Jacques Bigirimana ari muri leta uwitwa Jean Dieu Mutabazi ari muri leta ngirango nabandi murashobora guca mubaza mu kinone uwo abo nabo bavuye hanze jewe bantungengiranda ngira mvuga ikintu kimwe kandi gishobora kuba ari cyo jewe nibagije nti ngirango bo bamaze kujijuka ngirango bakemera kwifatanya niyo leta canke bakabona ko mu buhungiro byabagoye niko jewe nico cyumviro canje niko ncandabyibaza ngira ngo bakavuga batireka twitabe ibyo biganiro hanyuma babone ko twebwe dukeneye kuza maze leta iduhamagare dushe twitahire uko niko jewe nibaza hanyuma ikindi kigira kabiri gituma nshimira Senarede ndemera yuko abantu bamaze kuja hamwe bakiyumvira kugira urunani kugira ngo bagwanye ngira ngo ibyiyumviro by'umugambwe uri ku butegetsi no munsi jewe ndemera yuko abo bantu atagufyina kurimo nicyo gituma rero je ndi mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi ndabona ubuzima tubayeho na jewe nari nkeneye ibiganiro byiza biza intambara turimwo ubukene ibiki biturimwo bigahera ariko nta biganiro jewe nemera mbona biriko biraba bizanira ikintu abanyagihugu mu Burundi muti kubera iki akarorero murabona umuhuza abahuza dufise hariho umuhuza akaba nini cegera cyiza ababagenye bagenyongera n'ubumwe bwa Afrika icegera cy'umuhuza amaze kuza mu Burundi akashikiriza ry'amajambo abari mu runani Senared barandikiye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika barayibaza bati none iki cyumviro cyo mu cegera cy'umuhuza yashikirije mwebwe mwoba mukivuga ku iki niko namwe mubibona canke yashikirije ibyo mutamutumye mu gihe amaze kutwita ko turi turwaye mu mutwe tugira ngo tufite ingorane mu mutwe kuba tubona ko Nkurunziza atari umukuru w'igihugu cy'u Burundi hanyuma yari cyo icyo mvuga rero jewe nkaca mvuga nta biganiro biriko bizanira urukiza abarundi bamerewe nabi uko tubibaye nkuko mbona biriko byitezwe kuba Arusha ngo hagire ikivuyemo
ntabwo byemera muri make urumva hakorwa iki noneho
muri make jewe nibaza yuko ishyirahamwe jewe nshyira ikosa ku ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu gihe bamaze kwitangira kwitanga kugira ngo bakemurikira ibibazo biri mu Burundi jewe nabasaba yuko nk'umunyagihugu w'umurundi ko bahindura abahuza bagashyiraho abandi kuko aba ndabye igihe giheze ngo bariko bategura ibiganiro nkaba mbona nta kintu kivamwo ntibitera imbere ntibigera gute erega umuhisi Nyerere n'umuhisi Mandela barashizemwo bashyiramwo igitsure mbwa abandi nukuri nta kintu na kimwe bariko barafasha Abarundi ahubwo bariko badepansa ngira ngo uburyo ibihugu byabahaye kugira ngo bakoreshe ibyo biganiro gusa no kugira ngo nyine bagire nyine berekane ko bariko baratumira bariko baraca hirya no hino mugabo nta muti mbona jewe mbona ko bohindura ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryo turonderera abandi bahuza sinzi ko umutumira ari araza kugira icyo
akivuze
ko iki cyumviro cyane kandi nkabasaba yuko uko mwahamagaye uwo munyakubaho mwotumira mwaca munaturonderera uwundi muri bajya bibitabye ibiganiro mukamubaza muti
yego
muti mbega ibyo biganiro witabye urabona ko hari kiza kuvamwo mu gihe umuhuza abatumira agatumira bamwe akareka abandi none ko hako tuzi hari abafashe ibigwanisho kandi biyemerera bati turiko
ndumva
telefone buhave buduhe amahoro none umuhuza akaba adashobora kubatumira jewe murashobora kubaza uwo umwe muri bajya batumiwe bitabye muti none umuti n'uyuhe ko ahababaye cyane uyu muntu arinze afata ikiganisho no kuvuga ko aba abona ati jewe nta yindi inzira niyi none muti
ikibazo cyawe cyumvikanye
muti uzova hehe mu gihe hariho ubufisi ikiganisho ari mu ishyamba ashavuye ababaye akeneye ko agwanya ubutegetsi niwe ngira ngo jewe nari kuvuga nti niwe akenewe kuyitaba kuja mu ibyo biganira akaganira n'uwagwanya ariyo leta kuko ntiwotumira Jacques Bigirimana ngo utumire Mutabazi utumire agatogwasa bari muri nyareta nyine icyo rero jewe icyumviro cyane
urakoze Kasimu urakoze cyane ikibazo cyawe kirumvikanye n'igitekerezo cyawe reka twakire nayo nasi Yonase uranyumva?
Yego ndabumva.
Igitekerezo cyawe muri make ya kugira ngo tubashe kwakira n'abandi?
Yego reka ntambi gitekerezo ndabumva n'ikibazo. Anabambaje umutumire ko base kwitabira ibiganiro. Ubwo ntabona yuko aribo bashaka kuba intandaro y'umutekano muke uri mu Burundi. Ibyo ndabivuga mfatiye kuko bavuze ngo mu gihe bakaba bitabira ibiganiro amahoro azigira aboneka mu Burundi
ni bande babivuze
abo bakitabye ibigano cyane cyane bari muri Senared ngo nta mutekano uzigera uboneka ndanebukana cyane cyane gihe biringa nitwe hasi Rwanda kugwa bya Jeremy nyene yafunga byo gorunani yavuze ati yicuze gutima ngo atafuye nta buze ko bivuze ku gatwe kiriwe nuko yoheze ku Rwanda na Leta baravuga kandi ko barondera imeza y'abanyagihugu yaba rondi imeza y'abanyagihugu utwumva ukungene bakurirwa barapfira ibihugu basaba ibihano Burundi bikora kuri ba banyagihugu nyene bifuza kuzotwara mu isi kuko abategetsi bobo basanzwe bahakana kugira batwara igihugu naho ikiro cifu tubona byaduze cyane cyo bw'ibihumbi cumi kumbure bobo hari gusanga bafise ubushobozi bwo kukigura ubwo ntabwo boreka gusabira ibyo bihano Burundi umugabo bagasaba ku biganiro biba turabona yuko sikuri ibiganiro ari byo bishobora byose kugira ngo tubonye amahoro n'umutekano urano avuga nti rero nibarare bakore igishobozi kuko batitaba ibyo biganiro bya byumviro bafise n'ahandi bazobishohorera ngaha ku iradiyo ngo baravuga ni nko gushikiza ibyumviro byabo umugabo hari igihe bataronka inyishu biramba kuko barabaza ngaha ku iradiyo ntawurega ngo abishyure mwabo baba ariko barashaka ko bayaga ngo bicare hamwe biba rero mbona yuko bari kwitaba ibyo biganiro hanyuma bagashikiza umuhuza ibyo bifuza bavuga ati twebwe tujye kubwira yuko tutazokwitaba bakamubwira amaso mu yandi ku mbura hari igihe boba bamutahuye nabi kwajya amajambo bavuga ko barashikije yatumye batitaba ibiganiro hanyuma bagatahurana
ndeka abwira aragira icyo akubwira
ego ngaca mvuga ati rena leta nayo nyirabe abo ivuga ko bagirizwa amabi atandukanye yabaye nyine mu isi heze ibacire inkoni ngufi ibababarire hanyuma baze twubake igihugu cyo kimwe n'abandi gutyo dusubire mu bihe byiza nk'uko byane nabo bavuga ngo nta matora yabaye kuva mu 2010 turima barihenda rwose kuko amakungu arayemeye inzego ziratinirwa mu manama mpuzamakungu biboneka rero yuko ibyo byose amatora yabaye bayene hanyuma baze tubaye igihugu twiteguye n'amatora y'2020
murakoze cyane Jonasi reka mpa umwanya bwana Anise niyo nkuru umuyobozi w'umugambwe CDP akaba mu runani Senarede giriteka hari umunyamabanga nshingwabikorwa bwana niyo nkuru ikibazo cya Jonasi n'abandi bavuze mwamwumvise ibyo bavuze muri makeya mwamusubiza iki
ikibazo cha Jonas mbere si kimwe ndabona yabajije nk'ibibazo bitatu icyambere avuga ati none ubwo mwebwe ntimuri intandaro y'umutekano muke kubera muvuga muti mutaganiriye na leta y'u Burundi ntamahoro azoboneka ubwo twebwe ntituri intandaro y'umutekano muke mugabo kubona iyo ntwaro idashaka yuko tuganira ishaka yuko iguma idukumira ikifata n'abanywanyi bacu ikacibahohotera uko ibahohotera murazi yuko nk'ubu ntangwa ndiri mu Burundi nta bitero biri mu Burundi mugabo nta munsi rirenga abapolisi bafatanije n'imbonerakure badakuye abantu mu mazu yabo tukabura n'irengero ryabo uwo n'umutekano muke rero nturi kurategwa na twebwe utegwa niyo ntwaro yicura yuko hari abantu bari hanze batavuga rumwe bashobora kuyitera hariho n'abantu bavuze yuko bafashe ibigwanisho bati reka tugwane niyo ntwaro kugira ngo tuyikure abo ntabonzi nuko jewe nkina politike abagira umutekano muke abatera umutekano muke rero si twebwe muri Sinarede si twebwe tutavuga rumwe na leta iyo ntwaro yanse kuvugana n'abandi kugira ngo abanywanyi bacu batekereze ntibazi barahohotegwa kugira ngo twese umwe wese atahe mu gihugu ciwe yitwa yuko agenda yidegemvya atashiwe atari ukugira ngo ninashika nk'uko bahora bamaze iminsi bayivuga mu minsi ngo baratumesa ibyo bituma twebwe tudatekanirwa abanywanyi bacu badatekanirwa abanywanyi bacu baguma bahohotegwa ngo nibo bagire babatere umwanya wose babica abatera umutekano muke niyo ntwaro nyine nacyo gituma amakungu abafatira ibihano avuga ati mbega ko
aba abo mutavuga rumwe muguma mubica ko muguma mubatora abagatorwa n'abapolisi tukabatora ibiziga ko muguma mwangaza abantu mwangaza abanyagihugu ko muguma muvuga ngo naka naka ngo ntari ngo ntidushora kuvugana nawe ngo numupuciste ngo numwe yagomba guhirika ubutegetsi ubuhoho baratoye ingendo yuko abo badashoka abadashaka kuvuga rumwe bacaho bashira kuri liste ico bita liste noire no kuvuga urutonde rw'abantu bo gufata bo gupfunga ubwo rutonde rero baza barabihindura uko bashaka no kuvuga yuko ivyo ari byo byose leta nkuru nziza nishaka kuganira nabo batavuga rumwe ivyo biraboneka neza cyane
ariko namwe ntimushaka kuganira nayo niba mutitabye ibiganiro by'umuhuza ntago mushaka kuganira
kuva dutangura twebwe kuva kera kuva nkuru zatangwe guhonyanga amabwirizwa n'amategeko twavuze tuti nyabuna iyo ntwaro itangwe guhonyanga amategeko nimuze tuvuga ingene amategeko yo kubahirizwa ingene amategeko yo hindugwa mbere akagira akarusho akazanira n'akarusho abanyagihugu ibyo twomye tubisaba kuva kera mugabo nkuru nziza n'intwaro yiwe ntibigeze bavyumva nico gituma uko badadaza niko amakungu aturaba niko natwe tuguma tuvuga tuti none hi Burundi biracitse kandi biriko biracika nyina abantu umuntu yapfuye yishwe biraboneka ntaba yiyahuye ibyo rero sitwe dutera umutekano muke umutekano muke uko yatwe urategwa niyo ntwaro y'ubujumbura ica kabiri yabajije ati kubera iki nimwamukunda abanyagihugu muca musabira ibihano igihugu ibihano biriko biraba ku Burundi byo ku byo kwanka kuba kugutanga amahera ajanye n'iryo utahura gikoresha cyane cyane sitwegwe twayahagaritse yahagaritswe n'amakungu amaze kubona ingene iyo ntwaro iri kwigenza nabi bamaze kubona yuko bagiye mu matora bagakuramwo bagakuramwo abo bohiganywe bagahoyanga amabwirizwa nkuru nziza akaja gufata ikiringo cha gatatu kitajanye n'amabwirizwa y'igihugu kitajanye nibwirizwa shingiro kitubahirije amasezerano y'Arusha ubumwe bwa Buraya bwace bukurayo abantu bwari bwarungitse kuza kuraba ingene amatora agenda ibihugu byinshi mwarabonye nk'abatwara ububirigi ingene bagiye bavuze bati turagusavye nkuru nziza hagarikira ngaho wo kugira igihugu kironka amahoro ariko nkuru nziza ntacumviriza umuntu n'umwe iyo ntwara ya nkuru nziza nticumviriza inshuti z'u Burundi kandi arizo zahora zidufasha nagomba kubabwira yuko ububirigi bwahora butanga imiliyoni 55 ku mwaka ziha leta y'u Burundi ayo mafaranga yarahagaze ubumwe bwa ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya Union Europeenne yatanga 345,000 bakabishyira ku myaka 5 ni ukuvuga hari imiliyoni 90 z'amanyaburaya zahagaze ubuhorande bwarahagaritse ubufaransa bwarahagaritse ubudagi bwarahagaritse ibiharuro ndabizi abo bose ntibayahagaritse kubera twabisabye bayahagaritse kubera intwaro mbi
ibyo byose ariko nsimba aciye mu ijambo biragira ingaruka ku Murundi ibyo byose biragira ingaruka ibyo bihano bifatirwa Burundi biragira ingaruka ku Burundi icyo abantu bifuza ni murebere hamwe uburyo izo ngaruka zarangira abantu bakabaho mu mahoro ntibicwe n'inzara ntibakomeze guhunga burya ubuhunzi burarura nta muntu wifuza kuba impunzi
rega naje ndi hanze
nibyo ndabizi mu hudaye
byo babyiza nizo mpunzi zose zitashe ariko uwanka yuko izo mpunzi zitahuka aguma agomba kuguma ku gihugu kandi abona yuko abanyagihugu bari kubaramererwa nabi murabona nk'ubu abantu yazanye ku bazanye ngo baje ngo mu biganiro vy'Arusha yazanye abantu biwe b'ubujumbura no kuvuga ni nkuru nziza ariko arayagana nkuru nziza wenyene ntariko araganira nabo batavuga rumwe nk'abo bantu bari Arusha mwibaza yuko havayiki aha rero ngiye
byari kudushimisha iyo tubasha kubabona bari bacyari mu bishyikirano kugeza ubu ngubu umunyamakuru wacu aracyaturebera
nara urakoze
reka twakire nundi kugira ngo niba hari icyo utari wasubijeho uze kubasha kubyuzuzaho dusigaje iminota iri munsi y'itanu nagira ngo tubanze twakire na Liberi na wabanza agira icyo avuga Liberi uranyumva Liberi turi kumwe ndumva Liberi adafashe telefone reka tubanze twakire Tori Tori uranyumva
Yego mwiriwe
mwiriwe neza ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo muri make ya turimo kuherekeza ku musozo
mu ncamake je nagomba nshigikire umutumire kuko abo bantu bagiye kuganira bavuye muri Senarede no byita nk'umuntu ajye gukina n'ingurube yambaye impuzu nziza kuko kuje kuganira n'abantu bo muri SNDFDD nibaza yuko ari kuje gukina n'ingurube hanyuma nagomba nshimire cyane abarongozi ba Senarede baciye banyaruka kugira icyo bavuze kugira umuntu azobyitaba tumenye yuko tutakiri kumwe muri Senarede kandi tutazomwizera nk'umurundi aha ibindi bivuga nk'ugwaruka rwabonye amakuba twaciriyemo aha no vuga nk'aho babyitavye twiyamiriza ikiringo cya gatatu baribuka ko bavuga ya muhe ubu rero sinibaza yuko ubiswa abasazi ariho baba bagiye kugira icyo bamariye abarundi amari wavuze yuko ibibazo biko biraba mu Burundi bya biterwa na Senarede ariko nagomba mumenyeshe yuko Senarede ahubwo iri kirarondera uburyo Uburundi bwoba mwituze kuko uganira n'ubutariwe mukaganira ibinyoma mugaca mubeshanya nk'ubu twovuga yuko bagiye kuvugana iki n'abantu bari muri SNDFDD mu gihe hariho ibihumbi birenga amajana ngahe biri hanze mu gihe twumva hari imigwi yafashe ibigwanisho ibyo biganiro bibaza yuko ari cyo bizaba bishikako ahubwo nagomba ntera kama ahubwo hani nabi abitabye ibyo biganiro basubire mu ruhongore bagaruke muri Senarede ama turabo buryo twokuraho iyo leta y'Ubujumbura ama umutumire ndamushimiye cyane ku byumviro birashe ariko arashikirizo ama bakomere kandi abarundi bari nyuma ya Senarede ni benshi cyane ama bahemuka nibahemuke kuko iyo bitagenda uko kumbure hari n'abantu bogumye muri Senarede tugaguma tubaha icyubahiro twagumye tubaha tutazi yuko ari ba mpemuke ndamuke nkaba intege cyane Senarede n'indongozi zabo hamwe bakomera abarundi batari bake bari nyuma yabo murakoze
urakoze Tori ndabyumva uri muri Senarede nyine ibiganiro rero twavugaga byo byarusha ni abagiye kubonana n'umuhuza kugira ngo amugezeho ibitekerezo byabo hanyuma nawe abaho ubutumwa ntabwo baganiriye hagati yabo
mwe mu muryango bakavuga bati nitugenda aho bitavye uko bamaze kubona yuko kumbe umuryango batacyubaha ariko gituma nabateye akamo yuko gusubira mu ruhongore nayo ubundi bizo kubonana n'umuntu yakwise umusazi urumva bagiye gusarira yarusha kwemera ko umusazi naho nibaza ko atamurundi azosubira gukomera amashi bamwe muri abo bamaze kwemera yuko ari abasazi hama bakitaba umuntu yabise umusazi murakoze
icyo ni igitekerezo cyawe kandi n'uburenganzira bwawe ntabwo ari igitekerezo cyaradijwe rya Amerika reka rero ubwo mpe ijambo umuhuza nako umutumirwa wacu ijambo rya nyuma bwana Anise niyo nkuru nagira ngo mbahe umwanya muri makeya muvuge ku byo bakunze ijwi rya Amerika bamaze kuvugaho hanyuma turimo dusoza ikiganiro
urakoze cyane nagomba gushimira cyane uyu munywanyi aherutse kuvuga ko ndumva yuko adushigikiye cyane ashigikiye urunani Senarede giriteka natwe turabemera yuko turiko turagerageza ibishoboka kugira ngo dusubize Burundi ku nzira y'amahoro ku nzira y'amajambere ku nzira yuko Burundi bwosubizwa agateka bugasubiza izina mu makungu nkaba nongeye gushimira kandi abanywanyi babajije ibibazo birashe nka Jonas yakoze nashoboye kumwishura ariko ndibaza yuko hari icyo nagomba kongera ko iyo amakungu ariko aratanga amahera ku Burundi byarabonetse neza yuko iyo ntwaro idahindutse n'imfashanyo zose ziza gufasha Burundi iyo ntwaro yama ahera mu bantu bakeya ni ukuvuga yuko dukeneye ko iyo ntwaro yohinduka kugira ngo hazi intwaro nziza yiyumvira abanyagihugu nizo mfashanyo mu gihe zizosubira kurekugwa n'amakungu zizoshikire mu ntwaro nziza
nziza ama izo mfashanyo zishikira abanyagihugu zibateza imbere hanyuma nk'abasubiye gusaba amakungu cyane cyane abatwara ibihugu byo mu karere ego na inyu afikene nishira hamwe igihugu
yego
isimbuza makungu yuko boturondera wundi muhuza adahengamye
yenda bashimiye cyane rero bwana Anise niyo nkuru kuri iki kiganiro tugiranye nkabashimiye badukurikiye n'abajije ibibazo ndetse bagatanga n'ibitekerezo mwese mugira ibihe byiza byari ibiganiro bihuza abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bibera Arusha muri Tanzania murakoze cyane